menye ubimenye shabani bimenye ubimenye shabandi ni kiganiro cha radio Inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Chiti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe namwe bakunzi b'ikiganiro bimenye ubimenyesha abandi turabaha ikaze muri kino kiganiro aho tuza kubashikiriza inkuru zitandukanye dukura hijya nino. Mu gihugu cya Afrika y'Epfo hari umukuru w'ikigwati yahambwe mu modoka yiwe nk'uko yari yabisabye umuryango wiwe. Hari ku irekezo rya kano kwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 aho Chekede Pitso yitaba Imana afite imyaka 72. Ubwo ikinyamakuru Daily Mail kibivuga, uyu mukuru w'ikigwati yasize abana batandatu. Chekede Pitso yari yabwiye umuryango wiwe ngo baze bamuhambe mu modoka yiwe izimvye iri mu bwoko bwa Mercedes Benz E500. Igihe yitavye muremyi umuryango wa Chekede Pitso warubahirije ivyo muhisi yasize avuze, bamuhamba muri iyo modoka yiwe yasize Mercedes Benz E500. Aho kumushira mu isandugu bamwicaritse imbere muri iyo modoka yiwe bamwambika wa musipi ukinga mu gihe cisanganya ariyo sentiu de securite. Iyo modoka baciye bayikwega gushika mu itongo ry'abapfuye ry'umuryango muri Afrika y'Epfo inyuma y'igisabisho. Iyo modoka irimo ikiziga cya Chekede Pitso baciye bayimanukana mu kinogo kingana nayo bari bateguye baca barayifurira. Amezi abiri yaravuze ariko aramutsa se. Mu bisanzwe umwana atangura kuvuga amaze hagati y'amezi 10 n'amezi 18 no kuvuga umwaka n'amezi abiri. Ariko uruyoya Charlie John ubwo mu gihugu cy'Ubwongereza watanguye kuvuga rufise amezi abiri. Akaba ariwe abaye umwana muto cyane ku isi azi kuvuga. Mu binyamakuru The Mirror na CNews, Caroline nyina w'umwana yashikirije ibi bikurikira. Ndoguriye twa mugina Nick se w'umwana yaramuteruye amusimbagiza. Igihe amuramukije yagiye yumva umwana Sharuli nawe amusubiza uko se avuze ijambo umwana akarisubiramwo. Ndoguriye twa mugina Caroline nyina w'uyo mwana Sharuli yaciye afata telefone ngendanwa afata amajwi n'amasanamu ako karere si ariyo video baciye bagakwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi aho abantu baguma babona Charlie John uruya rw'amezi abiri rusubiramwo amajambo se ariko aravuga. Aba bavyeyi bakaba bamenyesheje kandi ko na Loti mushiki wa Charlie yatanguye kuvuga nawe nyene akiri muto afise amezi atandatu. Amaze kuba umukire yatanguye kugura bank yigeze kumwima ingurane. Igihe yari afite imyaka 21 umwongereza Adam Derling yaragiye gusaba ingurane muri bank yo mu Bwongereza agiye yitwaje n'umugambi yari afise. Iyo ngurane yangana n'amafaranga 10,000 vy'amafaranga yo mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa livre sterling ni hafi amayero 16,000. Muri iyo banki baramwimye iyo ngurane bamubwira ko akiri muto kandi ataramenyera gukora imigambi. Uyo musore Adam Derling ntiyacitse intege kuko yarakubise inzu bifunsi arataratazahijya no hino umugambi wiwe arawutunganya neza. mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Adamu yararonse abandi bantu bashaka kumugurira ishyirahamwe ryiwe ryari rijyanye n'iby'ubutunzi. Amaze kurigurisha, Adamu yaciye aba umutunzi, umukire wo ku rwego rwo hejuru, umugwizatunga mu karere ka Armstrong mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikintu atigeze yibagira ni banki yigeze kumwima ingurane, kuko ku igerekerezo rya cumi na kane ukwezi kw'icumi uno mwaka yaciye ajya kuyigura ibagwiwe inyuma y'imyaka mirongo ibiri iheze. Adamu Derling akaba yavuze ati: "Ndoguriye twa mugina, mu buzima ushobora guhitamwo guheba canke kwihebera umugambi, ndugaye twa mugina." Hari ubutumwa bwari bwarungitswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na cumi butorwa inyuma y'imyaka ijana na cumi. Ubwo butumwa ariyo mesaje mu rurimi rw'Igifaransa bwatowe buzinze muri za mpapuro zikinga amazi n'umuyaga arizo papier aluminium. Ubutumwa bukaba bwatowe n'umugore n'umugabo mu murima uri ahitwa Ingelsheim mu gihugu cy'Ubufaransa. Babihanuwe n'ababanyi, uyo mugore n'umugabo baciye bashikana ubwo butumwa ku nyubako ijejwe vy'akahise Memorial du Linge d'Orbi. Iyo nyubako ikaba yitiriwe ingwano yigeze guhuza ibihugu by'Ubufaransa n'Ubudagi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na cumi na gatanu. Ubwo butumwa bwari bwanditse n'iminwe mu rurimi rw'Ikidagi, ururimi rwari rugoye gutahura nk'uko bishikirizwa na Dominique Jardy, umuyobozi w'iyo nyubako ijejwe ivy'akahise. Jardy yavuze ko ubwo butumwa bwoba bwagiye buraduga hejuru buva munsi mu butaka uko imyaka yagiye irahera. Jardy yaciye atuma ko umugenzi wiwe w'Umudagi wamufashe gutahura ubwo butumwa. Basanze ari ubutumwa buvuga uko abasirikare bagwanira hasi bita infanterie bo mu gace ka Prise kari kegukiye Ubudagi bari bahagaze mu mvugo y'igisirikare. Mu bisanzwe ubwo butumwa bwose bwari bugizwe n'impapuro zine zari zarungikanywe inuma zine nyene. Inuma imwe muri izo zine ikaba yarabuzwe irengero. N'ubwo butumwa rero bwakorotse bugatorwa mu kwezi kw'icyenda. Umwaka ubwo butumwa babwandikiye nturamenyekana neza, kuko igiharuro cya nyuma kitaboneka neza ko yari mu gihumbi kimwe magana icyenda na cumi cyangwa mu gihumbi kimwe magana icyenda na cumi na gatandatu. Ku bwa Jardy ngo ubwo butumwa bwanditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itandatu naho bisaba ayandi matohoza. Ubwo butumwa nimba bwanditswe bukongera bukarungikwa kuva mu gihugu cy'Ubudagi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na cumi bugatorwa mu Bufaransa mu kwezi kw'icyenda uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, ni ukuvuga ko ubwo butumwa bwatowe inyuma y'imyaka ijana na cumi. Hari igihugu itabiri bujijwe n'amategeko. Igihugu cya Bhutan ni muri Aziya, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu icyo gihugu cyabaye icya mbere kubuza abanyagihugu bacyo kudandaza no kunywa itabi. Naho biri uko, leta y'icyo gihugu cya Bhutan ntiyabujije abanyagihugu baje bava hanze kuza bazanye itabi, ariko nabo byasaba ko ayo matabi arizo sigareti bazimenyekanisha kuri duane bakongera bakishyurira amatagisi ijana ku ijana ku masigareti avuye mu gihugu cy'Ubuhindi. Nayo ku masigareti yinjiye muri icyo gihugu cya Bhutan avuye ahandi atari mu gihugu cy'Ubuhindi bayishyurira amatagisi angana magana abiri ku ijana. Chuti bakunzi bagadwe inzamba namwe bakunzi bakino kiganiro bimenyesha abandi aha niyo kigarukiye. Prosperenzi Sabira nije nariko ndakibashikiriza kuri radio inzamba agateka kawe dufandikanije mu hinga bw'ivyuma na Theodomir Manirambona na ubuta.
Cari kiganiro bimenye bimenyesha abandi kuri radio inzamba.